Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook kuri address radio yacu, no kuri site yacu ariyo y3 radio yacu voa.com. Mushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje address yacu ya email ariyo radio yacu@gmail.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Frederic Montkije, turabaha ikaze mu biganiro byacu kuri isaha.
Batakirongo ko baryama muri yangingo ibuza abantu isaha zine z'ijoro, abantu bakaca bikora ku ncuti bafise ziri mu nzego z'umutekano, ugasanga batelefoni natwe ngo uyo mureke ngo turamuzi.
Uwo ni Desire Mazimpaka uyoboye komine Mukaza iri hagati mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, haravuga ku kibazo cy'umutekano turi bubagezeho muri aya makuru. Minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubwongereza Theresa May yatangaje ko agiye kwegura. Igihugu cya Libya cyatangaje ko cyarokoye abimukira 290 bari mu bwato burohama mu nyanja ya Mediterane. Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo azategereza igihe cy'amezi 3 mbere y'uko amenya niba ibyaha aregwa bitazakurikiranwa. Ikibombe cyatewe mu gihugu cya Pakistan cyahitanye abantu 2 gikomeretsa abandi 20. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayagarukaho mu kanya gatoya, ntimuye kure. Frederic Nkundikije, ndabona ugeze hano muri studio, ni wowe ugiye kutubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Jeffrey, aya makuru reka tuyatangurire mu gihugu cya Libya, aho urwego rwa gisirikare rujejwe gucungira inkengera iyo hari rwatangaje ko rwarokoye abantu 290 babimukira bari mu bwato mu ibahari Mediterane bubatwaye mu bihugu by'i Buraya, nyuma yaho baronke amakuru avuga ku bwato bwariko buribira. Ubwo bwato butatu ahanini bwari butwaye Abarabu, Abanyafurika hamwe n'abanyagihugu bava mu gihugu cya Bangladesh, baciye babashikiriza igipolisi cya Libya, nyuma yaho baherewe imfashanyo n'inyuma yaho abaganga barangirije kwitaho amagara yabo. Igihugu cya Libya cyatangwe kuba inzira abanyafurika babimukira bacamwo mu gushikira ibihugu by'i Buraya, igihe hatangura uruhagarara rwa politiki muri icyo gihugu mu mwaka w'2011, hamwe n'inyuma yaho umutetsi yatwaza igitugu Muhammad Gaddafi yiciwe bagahagaca hakurikira akajagari. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze gusiga ubuzima muri urwo rugendo, mu gihe abandi bafunzwe bakanafatwa unyamaswa mu gihugu cya Libya n'imirwi itandukanye ikora urudandazwa rwo kujabukana abantu mu bihugu bya Buraya. Jacob Zuma yahoze yari perezida wa Afrika y'Epfo azotegerezwa kurindira amezi 3 imbere y'uko amenya niba ibyaha yagirijwe vya ruswa, ibiturire no gukoresha amafaranga yaronswe mu buryo buteye kubiri n'amategeko bizohebwa. Abacamanza bo muri sentare yo mu gisagara ca Pietermaritzburg nta nyingo batangaje kandi nta nisango batanze igihe bazotangariza nyingo bafashe kuri urwo rubanza. Zuma yabaye perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo kuva mu mwaka w'2019 gushika mu mwaka w'2018, igihe umugambwe wiwe wari ku butetsi umuhereye amategeko yo kuvako kubera ibirego vya ruswa n'ibiturire yagirizwa. Agashavu k'abanyagihugu karatumye umugambwe uri ku butetsi ya ANC utaronka amajwi menshi matora yabaye mu ntango zo ku kwezi nk'uko vyahora, kandi na perezida Cyril Ramaphosa yarasavye ikigongwe abanyagihugu yongera abemerera kwazogwanya ruswa n'ibiturire yivuye inyuma. Muri kumura bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika, umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Theresa May uyu munsi ku wa gatanu yatangaje ko azotanga imihoho ku igenekezo ry'indwi ry'ukwezi kuza kwa gatandatu. Mu ijambo yashikirije yatangaje ko afashe iyo ngingo kubera atashoboye gushika ku mugambi wo gukura igihugu cy'Ubwongereza mu muryango w'umwe bwa Buraya, umugambi wari wiswe Brexit. mu mwaka wa 2016 mu matora yo kwemeza canke guhakana uyu mugambi abongereza ibice 52% bari batoye kugiye gucabo kiva mu bumwe bwa Buraya. Mwijwi ryuzuye agahinda n'akababaro, May yavuze kimubabaje ari uko umutetsi wese azomusubira azosanga igiye gukitavuga rumwe kuri uyu mugambi. Theresa May afite imyaka 62 azotanga imihoho mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere kandi yongere atange imihoho mu kibanza cy'umukuru w'umugambwe w'abakonservateur. Muri uyu mugambwe bavuze kuzomusubirira muri ivyo bibanza bibiri azotorwa mu kwezi kw'indwi. Umuryango w'umwe bwa Buraya ku ruhande rwawo watangaje kwitanga imihoho rya Meya ataco rizohindura kubijanye ni kiringo byari byahaye ubwongereza kugira ngo ube bwa uvuyemwo nkuko bwabisavye. Abakuru b'ibihugu bya Buraya barimo Emmanuel Macron u Faransa na chancelière Udagi Angela Merkel bavuze ku gutanga imihoho kwa Theresa May kwerekanye ubutwari bwiwe. Ikibombe cha turikiye mu ntara ya Pakistan yo mu bumanuko bushira urengero cahitanye ubuzima bw'abantu babiri congira gikomeretsa abandi barenga 12. Abapolisi bavuga ko ico kibombe cha turikiye mu cungararo gisagara cha Quetta uyu munsi ku gatanu cononye kandi umusigiti wa rukoraniyemo abantu bari mu gisabisho hamwe n'izindi nyubakwa zihegereye. Ico gisagara gisanzwe arico murwa mukuru w'intara Balochistan icumbitswemo n'imirwi y'aba gwanyi byonkoyi cama kandi chatewe n'indi mirwi itwaje ibigwanisho. Mu ntango y'uko kwezi umurwi w'abagwanyi witwa Balochistan Liberation Army waratangaje ko ari bo wakoze igitero cabaye ku hoteli ikomeye iri hafi ikivuko, igitero cahitanye ubuzima bw'abantu 8. Mu misi mike yakurikiye uwundi murwi witwaje ibigwanisho Pakistani Taliban waciye utangaza ko ari bo wakoze igitero ku modoka ya polisi kigahitana ubuzima bw'abantu 4.
Arakoze Frederic Nkundikije kurayo makuru. Iyi mukomeje gutega amatwi ni Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Abakitangira kutwumva tubahaye ikaze muri aya makuru mukanya turajya muke mu karere. Amakuru yacu yo mu karere tuyahereye mu Rwanda aho umucamanza mu rukiko rukuru yafashe icyemezo gitegeka Ministri w'ubuzima gutanga abaganga batatu b'inzobere bagomba gusuzuma raporo ya muganga yakozwe ku murambo ikomeje guteza impaka. Ni mu rubanza ubushinjacyaha burega mu bwana Drake Mugisha kwica Anize umugore we itsinda ry'abanyamategeko bamwunganira ndavuga ko hakiri ikibazo gikomeye cyo kwizera ibimenyetso bikorwa ku murambo hagamijwe kumenya icyateye urupfu kuko ntababifitiye ubumenyi. Eric Bagirubusa ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali.
Iki cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru gifashe nyuma y'impaka z'urudaca mu maburanisha yabanje hagati y'abunganira bwana Drake Mugisha n'ubushinjacyaha ndetse n'ababuranira indishyi muri uru rubanza. Izo mpaka zishingiye ku bimenyetso bigishidikanywaho bikomeye ku byakozwe ku murambo wa Pastor Magiri Mutesi wari umugore wa bwana Drake Mugisha. Raporo ya muganga ku kizamini cyo gusuzuma umurambo kizwi nka autopsy cyakozwe mu 2017 na Professor Cyokunda Tumwine Rinete wavuriraga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal mu mujyi wa Kigali igaragaza ko Mutesi yishwa nizwe bikavuga ko yishwa nizwe na Mugisha wari umugabo we. Ibyo ariko bikanengwa bikomeye n'itsinda ry'abanyamategeko bunganira bwana Mugisha abo ni Maître Florida Kabasinga, Maître Fred Rwagitare na Maître Sadi Jash. Aba bavuga ko iyi raporo ya muganga yakozwe na Professor Cyokunda Tumwine yayikoze atabifitiye ubumenyi buhagije bigatuma ibyayivuyemo birushaho gukurura gushidikanya gukomeye. Bavuga ko no mu byo yize hatarimo ibyo gupima imirambo hagamijwe kumenya inkomoko y'urupfu ikizwi nka forensic pathology ahubwo ko yize anatomical pathology ubuvuzi busanzwe. Uyu Pastor Mutesi bivugwa ko yapfuye nizwe mu mwaka ushize wa 2017. Abanyamategeko bunganira wari umugabo we Mugisha bavuga ko begereye inzobere mu gupima imirambo ubu ni Dr. Sylvester Onzivua ukomoka muri Uganda ubirambyemo kandi uzwi n'urugaga rw'abaganga muri Uganda maze ngo babwira ko ibyakozwe na Cyokunda bitari byo. kubgaba abanyamategeko muri urubanza nta gihembo bategerejemo ahubwo barasaba urukiko ko rwatanga umurongo hamye kucyo bita karengane kagahagarara. Bavuga ko ibizamini bitangwa n'igipolisi cy'u Rwanda n'ubugenzacyaha kucyateye urupfu baba byikoreye kandi bigashingirwaho n'inkiko mu gufata ibyemezo. Bakavuga ko umucamanza wa mbere yabogamye kuko yasabwe kongera gupima umurambara byanga. Ubushinjacyaha n'abaregera indishyi muri urubanza bakavuga ko kuba Mugisha Drake akomeza guhakana ibimenyetso byatanzwe na Cyokunda nta shingiro bifite kuko nta bimenyetso bifatika bitangira. Ikindi bavuga nuko ibyakozwe n'inzobere Onzivua nabyo bitagira agaciro kuko ngo yabikoze adasuzumye umurambo, bagasanga hagombye gukomeza kubahirizwa icyemezo cya mucamanza wa mbere kuko ngo no kongera gupima umurambo bwabyo bitewe n'igihe nyakwigendera yapfiriye ubu hari ibimenyetso byangiritse bidashobora kuboneka. Izimpaka byabaye ngombwa ko zituma hatumizwa ukuriye urugaga rw'abaganga mu Rwanda ageze mu rukiko avuga ko mu 2017 ubwo umurambo wa Mutesi wapimwaga nta nzobere ibifitiye ubumenyi u Rwanda rwari rufite. Profesa Emmanuel Rudakemwa yabwiye umucamanza ko ahubwo hakwiye ubuvugizi hakaboneka izo nzobere. Kuri uyu wa gatanu ubwo hari hitezwe ko hacibwa urubanza siko byagenze. Mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ashingiye ku ngingo z'amategeko zerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo, yavuze ko bitewe n'uko ikiburanwa muri uru rubanza kirebana no kumenya icyateye urupfu rwa Pastor Magi Mutesi bijyanye n'umwuga w'abaganga, urukiko rusanga mbere yo guca urubanza burundu ari ngombwa ko rushyiraho abahanga barufasha kumenya niba hari impamvu zifatika kandi zumvikana zishobora gutuma ibikubiye muri raporo yakozwe na Profesa Cyokunda Tumwine Linette byaba bidahagije mu kugaragaza icyateye urupfu rwa nyakwigendera Pastor Magi Mutesi. Mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru yategetse Minisitiri w'Ubuzima gushyiraho abaganga batatu b'inzobere nabo bategekwa gusuzuma no gutanga ibitekerezo byabo kuri raporo ya muganga yakozwe na Profesa Cyokunda Tumwine wakoreraga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Nyuma y'isuzumwa ry'umurambo wa Magi Mutesi waharebwa niba ibisabwa kimwe n'ibisobanuro biyikubiyemo bihagije kwemeza icyateye urupfu rwe. Bategetswe kandi gutanga ibisobanuro bishya cyangwa se nouvelle expertise mu gihe basanga ibisabwa kimwe n'ibisobanuro bikubiye muri raporo ya muganga yakozwe na Profesa Cyokunda wo mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal bidahagije kwemeza icyateye urupfu rwa Magi Mutesi hakurikijwe ubumenyi n'umwuga wabo. Ikindi cyategetswe n'urukiko ni ugutanga raporo ku murimo iryo tsinda ry'abaganga bahawe igomba kuba yashyikirijwe urukiko mu gihe kitarenza amezi abiri bakimara kubona icyemezo cy'urukiko. Bitegetswe ko nk'uko biteganywa n'itegeko raporo ishyirwaho umukono n'umuganga wayikoze atayishyiraho ikaba imfabusa. Harazamuka igisa n'ihurizo rikomeye kuri iyi ngingo. Niba urugaga rw'abaganga mu Rwanda rwararangije kwemeza ko nta nzobere n'imwe y'umuganga yabyigiye bifitiye ubumenyi buhagije yashobora gupima umurambo akamenya icyateye urupfu, bivuze ko Minisiteri y'Ubuzima iziyambaza inzobere zo hanze. Igihe kandi byagaragara ko ibimenyetso byatanzwe mbere ku murambo wa Pastor Magi Mutesi bitari ukuri, bishobora kuzatakariza icyizere ibyakozwe byose bikanashingirwaho mu byemezo by'inkiko. Pastor Magi Mutesi wabaye intandaro y'izi impaka yapfuye mu mpera za 2017. Abatanga buhamya abanyamategeko bunganira Mugisha batemera bavuga ko na mbere y'urupfu rwe yajyaga agirana amakimbirane n'umugabo we. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije icyaha rumukatira gufunga ubuzima bwe bwose. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, bagira ubusa, tugushimire kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika ribatware i Burundi, aha abantu biganjemo abana bo mu mihanda hamwe n'abantu bakuru mu mujyi wa Ngozi bari mu kasho k'igipolisi kinyamirama bikuva kuri uyu wa gatanu mu gitondo nk'uko amakuru yatangajwe n'abegereye igipolisi Ingozi abivuga. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe tubifashijwemo n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika aho nyine mu Burundi, tukaba tuyigezwaho na Fidel Niyongabo.
Ayo makuru avuga kandi ko abo bantu bikeye ku byaha byo gusuma no gufata abakenyezi ku nguvu mu masaha y'umugoroba aho mu gisagara cya Ngozi. Muri abo bafashwe abatari bake bafise imyaka iri munsi ya 18, abandi bakeyi nabo barenza imyaka 18. Abo bose begeranirijwe n'igipolisi kuva ku mugoroba wo mu ijoro ryo ku munsi wa kane rishyira wa gatanu nk'uko ababibonye bavyiganiye Ijwi rya Amerika. Ayo makuru yemezwa kandi na bamwe mu begereye igipolisi cy'inyamiramabi Ingozi, avuga ko abo bana bapfungiwe mu gasho k'inyamiramabi muri icyo gisagara. Kuri abo begeranirijwe mu gipolisi cy'inyamiramabi hiyongera ko abandi ndwi bagizwe n'abari munsi y'imyaka 18, 4 na 3 bayirenza. Amakuru Ijwi rya Amerika ryahawe n'abakunzi baryo yemeza ko abo bari mu kigo kijejwe ingo n'imiryango CDFC Ingozi. abo bakunzi baremeza kandi ko abo bana bakuwe mu gisagara cha Bujumbura bashikanwa muri ico kibanza mu gitondo c'uyu wa gatanu. Amakuru ava mu gipolisi avuga ko abo bana bo mu gisagara cha Ngozi bafashwe inyuma y'amabi y'ubusuma bw'amatelefone n'amasakoshi y'abagore byari bigize iminsi biteye isibe muri ico gisagara. Iruhande y'ubwo busuma bwikekwa kuri abo bana hiyongera ko ivyaha byo gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme kuri abo bana bagiye gusubizwa iwabo. Subwa mbere abo bana bafatwa bakajanwa mu mihana yabo ariko bagaca basubira kugaruka mu bisagara. Mu mwaka weze intara zitandukanye z'u Burundi zaragerageje gushira mu ngiro ingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yasaba ko atamwana numwe canke ukuze asegereza yosubira kuboneka mu ibaraba.
Tubabwire ko abakurikirane hafi icyo kibazo bamaze kubwirwa iryo Amerika ko abo bana baba basubijwe mu miryango yabo itandukanye. Ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza ibyo aba bana bafunze umuvugizi w'ubushyikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye ntiyitaba telefoni ye igendanwa.
Jeffrey tukivuga ko banafunzwe hariho na yandi makuru tubonye avuga ko mu Burundi abanyeshuri bane biga mwaka w'indwi kuri lycée communale Kiremba Sud mu ntara ya Bururi bapfungiwe mu gipolisi cyo muri iyo ntara. Amakuru ava muri commune Bururi avuga ko abo bana bafashwe n'igipolisi cy'iperereza ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo by'ishure. Abavyeyi babo basaba ko hokorwa amatohoza ahagije kuko ibitabo bisanzwe bisangirwa n'abanyeshuri benshi. Ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuvugana n'igipolisi c'i Bururi kugira ngo cemeze canke gihakane niba koko abo bana bafunzwe. Twagerageje kandi kuvugana n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye ntiyitaba telefone yiwe ngendanwa.
Yuma icyumweru abari bahagarariye Burundi mu marushanwa y'umukino w'iteramakofi Libreville muri Gabon bari mu rungano bangabo kubera ko batashoboye kwishyura fagitire ibyo bakoresheje ikabakaba ibihumbi 900 by'amadolari y'abanyamerika. Ibindi kuri inkuru reka tubibaze Eloge Welikaneza.
Ayo mafaranga gizwe na abakinyi batatu umenyereza wabo n'utwaje ishira hamwe y'urukino rwa boxe mu Burundi bategerezwa kuriha izumba by'ihoteli yabo ibyo bafungura n'ibindi bakenera mu ihoteli barimo. Amafaranga mu kinyumwe umwe wese yategerezwa guhabwa nk'impamba hamwe rero nayo kuriha amaviza yo kwinjira muri Gabon. Nkuko byemezwa n'ishira hamwe y'urukino rwa boxe muri Gabon, amafaranga y'amaviza ntarurwa gusa kuri abo bantu batanu ahubwo kuri 11. Impamvu nuko Burundi mu ntango bwari bwemeye kuzorunga ku mugwi w'abantu 11 kubera mu itunganywa ry'amahiganwa ya boxe umugwi w'igihugu cha Kirinkino ari utunganya byose ukariha canke ukishinga ibikenewe mu bisata bitandukanye ukaza kwishyura nyuma y'amahiganwa. Umugwi wo muri Gabon usigura ko amaze kwishyura byose none utegerezwa kuriho. Abakinyi b'Abarundi n'ababaherekeje tubabajije uko babayeho nta kinini bashimye kubivuga ko mugabo babwijwe ijya Amerika ko bafungura imikate yumye bagashoza amazi gusa kandi ko ibyo byaviriyemo kugumirwa munda. Gusa mwishiramo rya Gabon ry'urukino rwa boxe bavuga ko leta ya Burundi yoba yatanguye kugerageza kuronderera umuti ikibazo ibicishije ku buserukizi bw'igihugu buri hafi ya Gabon ha Congo. Abakinyi b'Abarundi bari bitabiriye amahiganwa ya boxe ku rwego rwa Afrika yari yabaye hagati y'igenekezo rya 12 n'irya 17 ku kwezi Libreville. Byari bitekanijwe ko bataha umunsi bakurikiraho bagashika i Bujumbura ku Imana itariki 19. Uwo munsi Eric Ndayishimiye atwashyira hamwe y'urukino rwa boxe mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika uko ibintu byatanguye gucumbagira.
Twarasabye leta kugira tuze guserukira u Burundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri Gabo za Afrika. Barashoboye kutwemera abantu batanu mu nyuma tubona yuko batanu badakwiye. Natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege. Tumaze kuvyemera rero baca bemera yuko baca bashiramo n'uwiwabo muri ministeri bakaba abantu 11. Tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri Gabo twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu. Hanyuma tuzi yuko leta izo turira ibindi bisigaye tuca turaza kuganira ducererwa ku murimo wategezwa kutuzana nga munyuma turarindira namwe batandatu basigaye inyuma turabura turarindira n'amahera turabura munyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari. Havyarimana Ornella araronka medaille de bronze, Yize Jamal araronka medaille de bronze. Twebwe rero turarindira yuko hari ico botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura. Niho twabona rero bo muri federation yo muri Gabo batubwira yuko twatevye kubariha yuko tegezwa kubariha mbere barasokora na fakture y'amadolari 2,468 gushika itariki 19. Twibaza yuko nawe no leta ntiture kuko leta n'umubyeyi babo hose kirarabi chidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu
mu kurindira ko igice cyafashije kiboneka batari bake ku mbuga hwaniro bamaze iminsi bandika bavuga ko aragatera Sony kubona abo bakinyi bari baserukiye igihugu bakanaronka imidari ariko bakamagiye kingana gutyo mu gahinga bembemba bamwe mbere bahagaruka ukuntu habonetse ubumwe mu gushikira umugwi inserukira igihugu intamba mu rugamba muri football aho maze kuronka intererano y'amafaranga yababa imiliyoni 300 z'amarundi mu kwitegurira kuja mu nkino z'ubuganirwa ikombe cha Afrika mu Misiri zizotangura kuwa 2021 ukwezi kwa gatandatu kuza zigahera kuwa 19 mu kwindwi bakagira bati uwo mutima wo gukunda inkino no gufashanya hagati y'abarundi wari ukwiye no kubonekera kuri abakinyi ba box kuko na box n'urukino nk'izindi kandi ruhiteka igihugu ibendera ry'u Burundi rigahungabana mu gihe batsindiye imidari ubushikiranganje bujejwe inkino buremera kwa barundi bagiye muri Gabon bahawe uruhusha nabwo ariko basigura ko hari bimwe mu byitonderwa procedure mu gifaransa umugwi wagiye utitondeye neza Eloge Wilika neza Nairobi ijwi rya Amerika
turagushimye Eloge Wilika neza reka dusubire i Burundi aho ubugizi bwa nabi bukorwa n'abantu batemesha abandi mihoro mu masaha ya nijoro bumaze gukwirakwira mu mazone agize umugi wa Bujumbura nkuko bivugwa n'umukuru w'uwo mugi ibyo rero yabivugiye mu nama y'umutekano yakoresheje kuri no wa gatano hamwe n'abayobozi b'inzego n'abashinzwe umutekano inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanye baryo mu Burundi muragezweho n'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda
umukuru w'igisagara cya Bujumbura yashikirije ko hari imbarutso yatumye atuma kinaba y'umutekano nkuko yabwiye amenyesha makuru
twatunganije inama kuva hasi kuvuga abanyumba 10 abashef de quartier chef de zone wa mustanteri turi kumwe n'igipolisi turi kumwe n'abenegihugu muri rwa rwego twita comité mixte de sécurité humaine twari rero twahuye kugira tuvugane ibibazo bihanze igisagara na cane cane ngene tworaba ibintu bimwe nimwe tutanguye kubona bijanye n'ibyo hungabanya umutekano kugira tubasubize ku kivi kugira tubigwanye hakiri kare
bamwe mu bashijwe intwaro mu gisagara cha Bujumbura bashikiriza byinshi mu bibangamiye umutekano wabo barongoye Desire Mazimpaka arongoye komine Mukaza iri hagati mu gisagara cy'ubutunzi cha Bujumbura avuga ko abarongoye babuzwa amahoro n'umuziki urenze mu nywero bumwe bumwe
ububare buri monogoje mu kuvuza imiziki bakarenza ibyo biri muri zone ya Nyakabiga na zone ya Rohero aho ababanyi batakirongo uko baryama muri ya ngingo ibuza abantu isaha zine z'ijoro abantu bagaca bikora ku nshuti bafise ziri mu nzego z'umutekano cyangwa mu nzego z'ubutungane ugasanga baterefonye naka ngo uyo mureke ngo turamuzi rero iyo bigenze gutyo uco usanga badafise aho bikora kuri abo bandi nabo bavuga ati koko anaka mutahugaye none twe muturondera kwiki baza mugare kwa anaka natwe tuzokugara ivyo rero mu bijyanye n'umutekano birimo bitubangamiye cyane
ikindi abajejwe intwaro bavuga kibangamiye umutekano na kaborerwa Nzeyimana Jean Marie arongoye seriregisiyo ya zone Kanyosha muri komine ya Muha iri mu bumanuko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura avuga ko abatangura kunywa inzoga kare baribo bahungabanya umutekano
aya masaha turi ngaha murabona ko hataragira kunywa inzoga ngo ari ahantu hinshi usanga kuva bukeye bariko baranywa abantu nsumanya kunywa inzoga abandi bari ku mirimo nibo bacabaza nawe umutekano muke mu ijoro ijya saha yo kugara nk'umuntu yagiye ku kazi akaza arusha agashika kanisha ari mwe cyangwa abiri saha ni ntayishikana umwe yanywa kuva saa moya mu gitondo atangura kugora abatware abapolisi abene igihugu kuhera saa sita borewe gushika no mu ijoro biratuma turara twicaye kubera abanywa inzoga mu masaha y'akazi mwe tubibona hehe rero abo bantu barimo muri bya bisuma barimo muri abandi banyurumuke bafise umwanya wo gukora ibyo gusa bagaca bagora inzego z'intwaro n'umutekano mu bicu
byabivyo byavuze umuziki canke ibyo by'abatangura kunywa inzoga imbere y'umutaga urongo igisagara nta kindi asaba abajejwe intwaro atari ukubahiriza amategeko y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati kuko ahasanzwe bakanikora kubajejwe umutekano Fredy Mbonimpa agasaba abategetsi gucungera uruja n'uruza rw'abantu kugira umutekano ucungerwe neza hari ingingo urongoye meri ya Bujumbura avuga ko igiye gushingwa mu ntumbero yo kumenya ababa mu gisagara
turiko turakoresha yandi makaye de menage azohabwa abarongoye amazone n'abajejwe ipolisi bayabone kugira tumenye ko umuntu wese yanditswe ivyo nta negotiation tuzogira control bama bayigize hanyuma aho dusanga bitameze neza dukosore tunahane.
Uwo mutegetsi wa Meriya Bujumbura afatira kubategera abantu batashe mu masaha y'ijoro bakabatemesha imipanga ibimaze gukwiragira mu mihingo myinshi ya Bujumbura.
Muramaze iminsi mwumva yuko hari abagizi ba nabi basigaye bategera abantu ku miryango bakabambura bakabatemagura ntirikiri banga, ariko aho bigira ivyo by'ibipanga nibaza ko hariho ntiyaba hariho tuwasambura kuko urabona ko ari byabyutse. Kera twavuga mu Kibenga Kanyosha ubigeze Ngagara bigeze Gihosha, kandi rero baraza aho batema umuntu nivo no gutwi. Uyu mutsi ucucika ukabura amaraso muramuzi memba akamara yarafise mu bintu bijanye na culture n'umuziki ntiyavuye aho n'abandi batema.
Mukurindira ko haboneka amatara yegukiye Gisagara yobonesha mu masaha y'ijoro, Fredy Mbonimpa asaba ba mu Gisagara gushira amatara ku ngo zabo kugira afashe abajejwe umutekano kubona uruja n'uruza rw'abantu.
Radio Ijwi rya Amerika akananga mwakumvise na katujyana mu kanya k'imikino. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean-Claude Munyandinda I Kigali mu Rwanda. Jean-Claude, uranyumva?
Ndakumva neza Jeffrey, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza, nizere ko namwe aho ngaho I Kigali mumeze neza. Ye.
Turakomeye cyane.
Tubwire rero inkuru ivugwa cyane mu mujyi wa Kigali ubu ngubu ujyanye n'imikino uko ihagaze.
Urakoze cyane Jeffrey. Inkuru rero ikomeje kuvugwa cyane ni ikipe ya Lyon Sport mu mupira w'amaguru imaze kwegukana igikombe cya shampiyona, nubwo hasigaye umunsi umwe cyangwa se juru nimwe ngo shampiyona irangire y'umwaka ya 2019. Lyon Sport imaze kwegukana igikombe cya shampiyona imaze gutsinda inyagi Kirehe FC ibitego 4 ku busa mu mukino wabereye Inyakarambi hariya mu karere ka Kirehe. Ibi rero bishimangiye ko Lyon Sport isegukana umwanya wa mbere n'amanota 69 mu mikino 29 imaze gukina, isigaje umukino umwe uzayihuza na Marine FC mu cyumweru gitaha ku itariki ya mbere kwa gatandatu, ariko uyu mukino nta gaciro kandi uzaba ari uwo kurangiza umuhango ari nabwo izahita ishyikirizwa igikombe. Gusa Jeffrey nihuse nababwira ko usibye umukino wabaye w'ibitego 4 ku busa Lyon Sport yatinze Kirehe FC, hari Gicumbi FC yatsinze AS Muhanga bitego 3-2 ku mukino wabereye kuri stade y'Igicumbi hari ibyumba. Hanyuma Mukura Victory Sport nayo itsinda Etincelles FC 1 ku busa I Rubavu kuri stade Umuganda. Undi mukino wabereye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo aho AS Kigali na Police FC zanganyije 2-2. Hanyuma ikipe ya Musanze FC na Bugesera banganya 1-1 kuri stade Ubworoherane hariya mu karere ka Musanze. Ejo kwa gatandatu hari indi mikino itatu itegerejwe aho APR FC izakira Espoir FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo, Kiyovu Sport igahura n'Amagaju kuri stade ya Lamitie Kumumena, hanyuma Marine FC nayo igakina na Sunrise kuri stade Muganda Rubavu. Mbabwira nyine ko Lyon Sport yamaze kwizera igikombe cyayo. Mbabwira kandi ko Amagaju FC ikipe y'Inyamagabe mu bufundu yarangije kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ndetse na Kirehe FC amahirwe 99% cyangwa se ibyago 99%, nabwo ikipe ya Kirehe FC ikazaba igomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri nubwo hasigaye umukino umwe ngo shampiyona irangire. Jeffrey,
urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda kutubera aho ngaho I Kigali no kureba amakuru ya siporo utugejejeho.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko reka tubibutse ko amakuru twashikirije twabwiye ko urwego rwa gisirikare rujejwe gucungera inkengera iyo hari mu gihugu cya Libya rwatangaje ko rwarokoye abantu 290 babimukira bari mu bwato mw'ibahari Mediterane batwaye mu bihugu by'i Buraya. Nyuma yaho baronke amakuru avuga ku bwato bwariko uribira. Twabwiye kandi ko Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo azotegerezwa kurindira amezi atatu mbere y'uko hamenya niba ibyaha yagirijwe vya ruswa biturire no gukoresha amafaranga yarose mu buryo utekubiri n'amateko bizohebwa. Twabwiye kandi ko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May uyu munsi ku gatanu yatangaje ko azotanga imihoho ku igenekezo ry'indwi ry'ukwezi kuza ku gatandatu. Mu ijambo yashikirije yatangaje kwa fashe iyo ngingo kubera atashoboye gushika ku mugambi wo gukura igihugu cy'Ubwongereza mu muryango w'Uburaya bwa Buraya, umugambi wari wiswe Brexit mwaka wa 2016. Matora yo kwemeza canke guhakana uyu mugambi Abongereza 52% bari batoye kugihugu cabo kiva muri uyu muryango wa Buraya.
Nshuti mwese mwakomeje gukurikirana amakuru hano ku ijwi rya Amerika, turabashimiye cyane ko mwakurikirana ibiganiro byacu. Dushimire engineer Peter Handley wadufashije, hamwe na Facile Gabehu wegeranije aya makuru, yarahagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikro. Je mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma twese turababwiye ngo mugire umugoroba mwiza.